kuri wa kabiri mushikanganje uko ibuna bansi no kwita habahoze ku rugamba mu Burundi yashikije ubushikanganje arongoye bwaranguye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu uyu mwaka arenze kubera kumutabaza yishimiye kubona igisirikare cy'u Burundi cyaterereye mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije ukubikingira gukomeza umubano mwiza n'abanyagihugu bukijejwe gukingira ku butaka bw'u Burundi n'ukingira imbibe z'igihugu hatibagiwe ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bya Somalia na Centrafrica iruhande yo guha imfashanyo z'imiti n'ibifungurwa abanyagihugu bakenye kurusha abandi muri izo bihugu aje kwerekana ibyushanganje byo bwaranguye mu mezi atatareze mutabazi kwa ubushanganje bwo kwibuna bansi yishuye ku bibazo byamenyesha makuru icyaje bwa mbere n'icyerekeye abasirikare b'Abarundi bavugwa ko bari ku butaka bwa Kongo kuva mu mpera z'umwaka uheze bari kugwanya imirwi y'inyeshyamba y'Abarundi iri mu ntara ya Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Kongo iyo mirwi yayibuze mugabo yemeza ko atangabo z'igihugu zarumitswe kuyirwanya
nuko atabasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu cya Kongo kuko abasirikare b'u Burundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano abashobora kuba bitiranya ibi na biriya bafite impamvu yabo icyo tuzi gusa nuko muri kariya karere hasanzwe hariyo imigwi y'iterabwoba yabeje tabara aefuperi yazabazamo
ariko bamwe mu babyeyi babuze abana nk'uyu yaganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ababo baguye muri Kongo bari mu bikorwa byo gukurikirana abarwanyi ba Rwanda tabara muhari b'abarwanyi ufatwa na leta ya Burundi nk'uko iterabwoba uwo mutama twashimye guhindura amajwi yiwe kubera umutekano wiwe
umuhungu wanjye arakinjira n'abandi ariko n'ingizi ngo amafaranga bagiye mu nama imbere yaho hari iminsi ibiri itatu nyine numva agakuru ati imbere barabaza mu kongo hari abantu ariko bajya bakana muri kongo bajya kurwana nabo baze kuhirika ngo arimo yigitabara rero hari uko cyahise inda zikata umwana wanjye yaca indirimbo yanjye agikomera ashyira amaraso nyuma y'iminsi ibiri yarapfuye namwihamishije jenyine cyamuhabwa n'agahara kukigira kigatigaza kwasha mu kiganzara urumva n'akamaramaza kabisa
reka n'uyu musirikare yatashimiye ko umwidondoro w'umenyekana yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu karuhuko yemeje ko yahora mu misozi miremire ihanamiye Uvira muri Kivu y'amajepfo kurwanya Rwetabara
basanze bazanye n'amashitingi ahubwo batijabukanamo abazi koga baroga batazi koga nabo bakabajabura n'amashitingi cyane n'abamarimari nyine baratudezana babaye ubwa mbere nge buca mu gihugu cya Kongo ahantu nakunda gukorera gusa ni mu kibira no mu micungararo ya Rukuko aho oye narakoreye cyane ntabwo je nari bwigere bakuru dunye no muri Kongo ni misozi kusi misozi ni myinshi ba Kongomani bamwe bamwe barahabutse baragira ubwoba bariruka bamaze gutobana n'amashagoshi baragize uko babari baromoka bamwe bamwe bajya gusega indaro
ibishirwano uyu mugabo yemeza ko yabuze umwana hamwe n'uyu musirikare bishimangirwa na Darna Kadogotondo umukuru w'amashyirahamwe yigenga mu kiyaga cya Rusizi anuganuga ko hoba harakozwe amasezerano buyishwa hagati y'isirikare ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC na FDN y'u Burundi huku niko ya ziga ni ziga Amerika mwigani wa chihari
Kongo, sisi na vyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya
Burundi sogati mwila kwa rama sayedora wa hagati kisi likata chuu Burundi cha Kongo kuko iyo mingi ya hiba shiaka kwa ya matuwa shi kwa habona nisho gituma iyo wa vuga wa haka na kwa tajito za chuu Burundi kiri mwili Kongo hariko uwe kuiwa la wami mwila kata mwila Kongo liba ukabu kira uvira uja anyino wala wala aho icha hote ukele keza mwiso kusanga haru uzabagi wa Burundi na wa Merwanda inibitandu kanyeza imari nibo bica bagakiza muri ako gace ndetse ikare cy'igihugu kizabibara baragushwa ariko inaongoza y'amagurupe ya kigoma na bijombo n'ahandi hose hiyo mu cyumba mu duce twizizwe n'abagizi ba nabi na mayimari na FNL hamwe rero n'abasirikare b'abarundi kuko nabo barahuje ibintu byabo n'ukuri ubundi ntibwo wahakana kuko abantu babonetse ku murango riva rinjira byaranatangaje abanyagihugu cyane ariko abantu barimo gusuka umunwa ni ukuri nta kinyoma kirimo na gato
naho ubundi buhakana ko atangabo zabwo ziri ku butaka bw'umubanyi wabwo wo mu burengero bwemeza ko imyiteguro igeze kure kugira zoje mu nteko za EAC ziherutse kwemezwa n'abakuru b'ibihugu by'akarere Nairobi muri Kenya
imyiteguro y'abasirikare bazoje gufasha mu gihugu cya Kongo mu rwego rw'akarere ibice bishika 99% baramaze kwitegura
atari nde kugaruka ku biharo by'abasirikare b'Abarundi bishwe hamwe n'abakomeretse cyangwa abagize ubunyagano mu gitero cy'intagondwa za Al-Shabab mu kwezi kwa gatanu guheze cyakozwe kuri kimwe mu birindiro by'Abarundi bikomeye muri Somalia umushikiranganji mutabazi ajeje kwivuna bansi yavuze ko ibintu byasubiye mu buryo erojya urika neza ijwi rya Amerika